Twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komu yumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mu katwumva kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika muri Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobozwa ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikiriza na Jo Diana nini nahazwe amakungu uno munsi yahimbaje umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi n'umwigeme ijwi rya Amerika ryagendeye intara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi
umukenyezi kuvuga telefone nini hari aho bigora kuko ubuge bw'abantu si bumwe
abakenyezi si cyo kimwe n'abagabo abakenyezi ni bake bafite amatelefone abo nibo bafite amatelefone cyane kuko umugabo benshi usanga abagabo bafite telefone ntibibuke kugira abayironse umukenyezi nawe
abo ni bamwe mu bakenyezi wo mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi basigura yuko ivyubuhinga bwa none bisa nk'ibiriko birabasoba gato gato muraza kuvyumva handi hato megezo hirya nino kwisa bashikiranganje bajeje kwivuna abansi mu ryango umwe bwa Buraya bari Stockholm aho bari kubarabira hamwe ingene Ukraine yohabwa ibindi bigwanisho idonido ni mukanyi sase musangwe kazi ndabahe ikaze ntongera nipfudiza umunsi mukuru mwiza wagateka kabakenyezi nabigeme aho muri ko muratwumva hose muherereye kuri no munsi rero abakenyezi baturuka mu bice bitandukanye byo kwisi bakoraniye muri Maroc kugira ngo batanguze ico bise urunani mpuza makungu rw'amahoro ubwo runani barutanguje kubashaka ko ijwi ry'abakenyezi ryo kumvikana cyane muri ibi bihe by'intambara mu bihugu bitandukanye mugenzi wacu Thomas Kamirindi ibindi kuri no nkuru byifashe gute
Urunana rwatangijwe n'abategarugori b'abayisilamukazi n'abayahudikazi mu Bufaransa mu mwaka ushize barimo nabo muri Palestina nabo muri Isirayeli biyise ingabo z'amahoro basanga byihutirwa gushakisha amahoro muri ibi bihe by'intambara n'ubundi bwicanyi butagira urugero mu bihugu nka Ukraine, Syria, Yemen n'ahandi baragira bati turashaka ko abagore bo ku isi yose bahagurukira amahoro ubutabera n'uburinganire batumije iyi nama mu rwego rw'umunsi mpuzamahanga wahariwe abari n'abategarugori barayikorera mu mujyi w'icyambu cya Essaouira ku nyanja Atlantika umujyi ufite amateka yo guhuza abaharanira amahoro b'abayisilamu n'abayahudi mu bari muri iyi nama twavuga nka Shirin Ebadi umunyamategeko w'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu wo muri Iran wabonye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu 2003 n'umunyarwandakazi Jessica Mwiza wo mu muryango Ibuka uvugira abarokote genocide mu Rwanda mu 1994 uyu munsi bakoze koko urunana rw'ikimenyetso bazasoza inama ejo kuwa kane n'urugendo rw'amahoro
Thomas Kamirindi urakoze hivyo no munsi turaza kubigaruka ko mu gice cyacu cha kabiri aho tuza kubabwira ingene mu Burundi no mu Rwanda uwo munsi wahimbaje ariko tubanze gato tuje mu vya politika abashikiranganje bajeje kwivuna abantu mu muryango umwe bwa Buraya bahuriye ku murwa mukuru wa Suède Stockholm barabira hamwe ingene Ukraine yoronswa ibindi birwanisho vyo mu ntambara mugenzi wacu Fidel Niyongabo niyo nkuru yaduteguriye
Johannesburg niwo mujyi munini wa mbere muri Afrika y'Epfo. Iyo amashanyarazi acitse rimwe na rimwe kugera ku masaha 12, imiriro iyobora imodoka mu masanganiro y'imihanda nayo irazima.
Thomas ubanze turindire gato iyo nkuru ya Afrika y'Epfo urayigaruka ko ariko mugenzi wacu Fidel rikabanze abariwe atubwira ivy'abashikiranganje bajeje kwivuna abantu mu muryango umwe bwa Buraya bahuriye ku murwa mukuru wa Suède Stockholm bariko barabira hamwe ingene Ukraine yoronswa ibindi birwanisho vyo mu ntambara Fidel Niyongabo ijugiwe rirabuze reka Thomas rero cubandanya iyo nkuru wari umaze kutubwira muri Afrika y'Epfo abo mu mabarabara nibo basigaye bayobora imodoka y'umuyaga nkuba wabuze mu gisagara ca Johannesburg.
Johannesburg niwo mujyi munini wa mbere muri Afrika y'Epfo. Iyo amashanyarazi acitse rimwe na rimwe kugera ku masaha 12, imiriro iyobora imodoka mu masanganiro y'imihanda nayo irazima. Ubusanzwe polisi iraza igafasha abatwaye ibinyabiziga kuhikura batagonganye ariko muri iki gihe ivuga ko abakozi bayo baba bakenewe henshi cyane ku buryo badahagije niho ababa mu mihanda ndetse n'abasabirizi baba bambaye twa dukoti tw'umuhondo tugaragara neza utamenya aho baturutse bakaza bakaba aribo babikora. Umwe mu baganiriye n'umunyamakuru w'ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa ati tudahari haba impanuka nyinshi. Undi nawe ati ko nta kazi se dufite abatwaye imodoka baduha udufaranga tukadufasha. N'undi nawe atari ko hariho n'abadutuka ahanini n'ababa bafite ubwira ntibabashe kwihangana. Umuvugizi wa polisi y'umujyi wa Johannesburg Holani Fila avuga ko babyitwaramo neza rwose ati nabo gushimirwa. Abatwara imodoka benshi nabo bemera ko ababa mu mihanda n'abasabirizi babayobora neza, ariko ikibazo nuko haramutse hagize ubikomerekeramo yakwirwariza. Ubuyobozi bw'umujyi ntibushinzwe kumwitaho.
Reka dushimire mugenzi wacu Thomas Kamirindi kuri makuru yaduteguriye akaba hejuru kudushikiriza. Tusaba imbabazi ku nkuru ya Ukraine n'amakungu ariko araba ingene yoyiha ibigwanisho. Twe tubemereye ariko nimushobore kuyumva kubera ingorane y'ubuhinga bw'ivyuma, ariko turemeye ko igihe c'isaha imwe n'iminota 30 iyo nkuru tuza kuyubumvisha mu majwi. Ano makuru rero abagezweho irya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari, uno munsi tuza kwibanda ku ziyaga teka ku mukenyezi. Reka nongere nipfurize umunsi mukuru mwiza agateka ku mukenyezi, aho mukenyezi umutegarugori wese uri kuratwumviriza uno munsi turakwifurije yuko umenye amateka ya ukayagwanira kandi n'ikibano kikagufasha kuyagwanira no kuyaharanira. Urundi rero bwifatikanije n'amakungu mu gihimbaza uno munsi abavuganye n'ijwi rya Amerika basiguye ko ari umunsi basanze mu bukene bwinshi naho umukenyezi agifatwa nk'inkingi iterambere. Amajwi yabavuganye n'ijwi rya Amerika ni muri uno nkuru mwateguriwe na mgenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Abakenyezi batari bake baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko uyu munsi usa n'uko utabaye kuri bo bitewe n'uko bashitse bari mu mikoro make. Umudandaza akazi niwe ku murwa mukuru utunze Bujumbura.
Ehatari gose pe umunsi mukuru w'abakenyezi jewe kweri ntabyo mbona novuga kuko bishitse turi mu bukene bwinshi ntidushobora no kuwuhimbaza ibintu biciro bitera biduga.
Mugenzi wewe yemeza ko umunsi w'abakenyezi awumva ku matwi gusa mu itangazamakuru.
Nawumvise muri radio bawuvuga bakawuhimiriza bakavugana aho nawumenyeje
we. Mu ntara y'Ubanza mu burengero abakenyezi bavuga ko babazwa no kubona bagenzi babo bari mu nzego basana n'abatereranye.
Iyo nkari aho gatumba mperereye mwe rimwe ntabo mbona bigira bakiraramiri.
Aya nka abakenyezi benshi atakazi basubise
hariho abagabo benshi to babwira kurima umukenyezi arima wenyine. Oya no kuri abakenyezi agaseka ntikubahiriza.
Naje umugabo wanjye nk'ubu ntituriko umva abantu bashaka kuguma baguruka gusa umva umukenyezi wo mu rugo ntacamaze akimaze nabo hanze gusa. Ubu ni gukora abahanura bavuga ngo nta mpanuro z'abagore ngo nta n'imigambi y'abagore. Duheruka tubatora, tumaze kubatora ntacyo tubona badukurikiranako.
Ariko hari abandi bakenyezi b'i Bujumbura basanga ugusarukirwa mu nzego ari ingirakamaro rwose.
Kare nta mukenyezi yaronka naho ingene yokwishwa, ariko ubu turabishima data wanjye n'abatware barimo abakenyezi enda nkuhimbaza nuko ngaye ntabararingwaye nagiye no kukiro bise mwiregenje kubera umukenyezi agize n'ikibazo abigira imbere data bakamwumviriza emwe naho wakubitwa wataha kimwe ku busa. Ubu nako turiserukira data wanjye tukadodora bakatwumviriza bise kare twari tugomba.
Abagore birabagora byagera kubabaho barinze gucinga ero bikaba kaga. Umubyeyi ni wo mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bw'uburengero
gutunga umuryango ku byatuyobeye. Umuntu w'umukozi kora ibihumbi bitatu bine ugiye mu isoko ntushobora kuronka ikintu watungisha abana babiri kuri ibyo bihumbi bitatu. Twebwe mbere nk'abacangiro turarushe, harageze aho twifuza komoka tutagira iyo tuja. Yitugira iyo tuja ntugira iyo tuva mu gihugu cy'u Burundi.
Muri kofada ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga batunzwe n'imyuga basaba abagore kudasuzugura akazi. Evelyne Ndikumana ni umukuru wa kofada.
Twebwe nk'ubu turafise ibintu twigisha ugasanga mugabo abo kubyiga bavuga bati jewe bijya ntabyo nokora, ugasanga baragaya ngo gusa akazi ko gukora. Rero umaze kugaya ko atari akazi ko gukora ngo ni ibintu bakora mu byatsi baracapa barisiga imicafu. Muri koperative yacu hariho n'abagize amashuri baraminuza benshi bakunda kuzera inze bakaguma mu muri izo ngo zabo bavuga ati jewe kubera akazi ntako nokora
kino mbaruko keye mukuru shiramwe yone tete weton frere abazwano kubona muri kino giye abakenyezi bibagora kugaburira imijyango
umuceri warazimbye biharage birazimbye kurugezo abantu bagatari bigire babona no musumwe iyo ivyo bifungurwa byitwa mvumba rugo bizimbye ubuzima mu rugo burahinduka mbere bukagorana cyane agateka kumukenyezi karahunga abana kuko murazi kumukenyezi hanini ariwe muzezwa nzu ari wajejwe gutegura ivyo umujyango wiwe ushika fungura.
Umuntu n'abahanzi barabubaha andahe ndabaneze azuka izina ryanjye mu wagakaba n'umuyobozi w'ikigo kuza music yacuranze indirimbo zihagize umukenyezi zatorewe kuja mu mahiganwa akomeye
nashimye kuririmba indirimbo iteze imbere umukenyezi kubera mu mibereho y'iminsi yose abakenyezi barakinyizwa mu buzima bw'iminsi yose no mu bikorwa bakora barakwiriye gushyigikirwa no kuronga ijambo guhabwa agaciro
ibirori nyamukuru byabereye mu ntara ya Cibitoke Prosper Bagombanza icyegera cya naniwa ya rari
terambele jumu kenyezi andi terambele jiji sina gabo mkondi terambele jabo sina mkenye ziweze akwe kuminyako angana numu gabo imbele ya mategeko mwaga kuwa hiliza yani jenzo igenga warundi na warundi kaza harageze ko umukenyezi atosubira kwicuza ngo ndacambaze kuko atize amashuri ariko amenye ko ashobora byinshi bige baminuza huko ariko kandi n'abatabishoboye bamenye ko bafite akamaro kanini co kimwe n'abasaza babo
ibiharuro bitangwa nabo nizerekana ku cya kane cy'abantu bamwisi y'abakenyezi ariko bari munsi y'ibice 20 ku ijana z'abafite amatongo bihariye cyangwa batorana mu gihe mu mitumba butumba tumbane bw'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bushobora kugera kuri 40%. Onimenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbo ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bahanzwe na kigoyi bogabanuka hagati y'imiliyoni 100,150,000. Igisata cyawo ni kigero w'abakenyezi nacyo kivuga ko muri rusange uyu mukenyezi umwe kuri batatu bafite akazi akora mu gisata cy'uburimyi. Eroje wika neza Ijwi rya Amerika.
Kadushimire mgenzi wacu Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika rero yahaye ijambo bamwe mu bagore bakoze imirimo itamenyerewe mu gihugu cy'u Rwanda. Umwe muri iyo mirimo ni utwara ikamyo ndetse n'uvugira inka mu birori. Niyo nkuru muraza kuyumva amakuru yacu gete saha nimwe n'iminota 30. Tuje mu ikambi ya Nduta na Nyarugusu aho naho nyine uwo munsi wahimbaje mu gihugu cya Tanzania. Abakenyezi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko ibibazo byabo bitera byiyongera uko umwaka utashe. Mwe mu bibazo badondaguriye mugenzi wacu James Jovin yabagendeye birimwo ukutagira ubwigenge, gufatwa ku nguvu n'ihohoterwa hagati y'abubakanye.
Basi muri bo bavuga ko ibibazo nyamukuru byambariye umukenyezi kandi bitarigera bifatirwa umuti ari gufatwa ku nguvu, cyane cyane iyo bagiye gusenya gukinyizwa n'abagabo mu rugo, kutigishwa imyuga itandukanye yabafasha gukemura ibibazo mu miryango no kutaronswa imfashanyo zikwiye. Hafi buri mwaka amashyirahamwe abigejejwe mu nkambi za Nduta na Nyarugusu arizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku isi. Muri uwo muhango kanini batanga inyigisho zitandukanye mu bijyanye ibibazo bihambariye abakenyezi. Ikibazo nuko bidashyirwa mu ngiro mu ntumbero yo gukemura ibyo bibazo. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika bavuga ko umukenyezi ariwe muryango, ariko aho batuye mu nkambi umukenyezi nta jambo agira, bigatuma ingaruka zikomeye mu buzima bwabo. Naho hafi buri mwaka umuhango wo kwizihiza umunsi w'abakenyezi uba muri izo nkambi, ariko bamwe bamwe baridoga yuko batararikwa kugira bitu ibibazo bafise.
Uyu munsi mukuru ubaye w'abakenyezi bamwe ntiturari ko ngo tuze gushyerekeye uwo munsi mukuru natwe kandi tuba twari dufise ibibazo natwe twobaza kumva ngo warenganye ntitumenye ngo babayita ari kizingahe ngo umunsi wuhe
uyu munsi mukuru turiko turahimbaza uyu munsi rwa kenyezi ibindi bitantu duhimbaye neza bivanye n'ubukene dufise twebwe abakenyezi bo ngahinduta ntabwo duhimbaye na gato nta gateka dufise twebwe abakenyezi kenyezi bivanye nuko bamwe barakubagurwa bagafatwa ku nguvu abandi bakicwa nico gituma rero tuvuga ati twege uyu munsi mukuru w'abakenyezi binduta ntutumereye neza
umunsi mukuru w'abakenyezi naho tuhimbaza dusanzwe dufise ubukene budasanzwe muri ikambi ya nduta turafatwa ku nguvu abenshi ugasanga ntitwariko turahohoterwa kanini umugore niwe ari umuryango kubera ariwe aguma yiruka arondera kiriya na kiriya inkwi usanga zigoye
bamwe bamwe mu bakenyezi batuye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu barigishwa imyuga itandukanye naho atari ku rugero rushimishije ibitigiriye bitangwa na seri buri mwaka hafi y'abakenyezi 95 nibo bigishwa imyuga yofasha gukemura ibibazo mu rugo mu gihe inkambi ya Nduta ituyemo abakenyezi barenga gato 2008 ibitigiriye bitangwa na seri abo bakenyezi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu bemeza yuko kuva bashitse muri izo nkambi ibibazo bihambariye abakenyezi bitarigira bigabanuka gusa babura uko bagira mu gihe ibibazo byatenye bahunga bitarakemuka kugira batahe mu gihe cy'amavuko ari nayo mpamvu basaba leta ya Tanzania cyo kimunase ukomeza bafasha no gukemura ibibazo bihambariye abakenyezi
n'ariko yo tuzogarukirwa gute ko mbona iminsi mikuru sika yibari iwacu ntitunayimenye ngo tutange icyumviro tuba dufise none rero n'ukuri turabashimiye kwaguma tubatumba tubasabe mugende mudushikire kwishyira hamwe ya isiga yari dukurikirana kugira ngo nayo irabe twite kugira ngo duhabe twihebura ugasanga umengo ntitukigira n'ikidukurikirana kandi nakwe turi mu bavyeyi abo nyene ni bo bakwiye guca baturaba nk'uko n'abandi bahora baturaba bakadufasha kugira ngo baturabire agasabuni ikotegisi agakanga naho budakomeye cyangwa bakaraba ukuntu bo dufasha kuko twebwe turabafashwa cyo umuntu afashishijwe ashakira uko nyene uko babona yuko gikwiye
mu biharuro bya nyuma byatanzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi ya seri mu mpera z'ukwezi kwa mbere impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zigera ku 145 hafi igice cyabo n'abakenyezi gusa bugarije n'ibibazo ntangere mu buzima bwo mu buhungiro kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
James Jovini ndakongere ko kwicivugo cuno mwaka wahari uno munsi wahari wagateka ku mukenyezi ari duharanire isi ihamahirwe abagore n'abagabo ku rugero rungana mu iterambere ridakumira kandi rishingiye ku buhinga bwa none abakenyezi bo mu ntara ya Makamba bavuga n'ijwi rya Amerika bataciye ku ishuri bavuga ko badashobora gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kuko benshi muri bo ataburyo bafise bwo kugura amatelefone kandi batazi niyo bitaye umutwe abani nabo bagura amatelefone mato mato bakoresha mu guhamagara bisanzwe inkuru ndende kuri iki kibazo hijwi rya Amerika teguwe yifashije abakunzi bayo mu Burundi reka muisomerwe na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye
Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 8 ntwarane amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi mu Burundi uwo munsi mukuru uhimbazwa ku civugo kigira kiti uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ridakumira uhimbajwe rero mu gihe abarundikazi benshi batagira agatelefone canke ngo bakoreshe ubuhinga ngurukana bumenyi mu kwiteza imbere mu bumenyi canke mu mirimo yabo ya minsi yose ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba hari abakenyezi bakubwira ku bya telefone bitabaraba abandi bafise telefone nto bakunze kwita gahinda bashobora kuzigura amafaranga 25,000 by'amarundi kandi zarabagoye kuronka
cyaramanze kubera ubuzima bongoye nshomeye kugira ndayironke ndiruka gose iyi ntoya
umukenyezi kuronka telefone nini hari aho bigora kuko ubuge bw'abantu si bumwe niho bashobora kuzironka ariko mu gice kinini cy'abakenyezi mbona ndabona ko bitoroshye kuyironka
abakenyezi sico kimwe n'abagabo abakenyezi ni bake bafise amatelefone abo nibo bafise amatelefone cyane kuko umugabo benshi usanga ari abagabo bafise telefone ntibibuke kugira bayironse umukenyezi nawe
Benshi bo bafise telefone zikuze bita ibitabo bazikoresha mu guhamagara gutera udukuru no kwinezereza ariko hari n'abandi bamaze kumenya ku ruhande yako kamaro telefone ngendanwa ikuze ariko irumara mu mwuga umuntu abasanzwe akora. Shukrani Donata n'umufasoni atunzwe n'umwuga wo kubarira agira ati nkoresheje telefone biramfasha gukorana neza n'abampaye akazi.
Bwa mbere na mbere turahanama nimero n'abakiriya hanyuma rero tukasha tuzihanye twahanye randevu wamukiriya ka telefone akambaza ati woba warahejeje kunshonera nanje canke nkamubarira ati emukiriye n'usitore yankuzi nahejeje kwishona. Ikigira kabiri kandi telefone iramfasha mu kurabamwo ama modele iyo umuntu ampaye modele canke mandagira bamuri ya telefone ukacusanga na namwe nihenze.
Ikindi bimufasha no gusoma ubwenge ukugena handi bashona ibigezweho kandi bigatuma ronka bamusaba kubashonera impuzu benshi.
Telefone irafasha cyane na cyane cyane izo zikuze kuko urabonamwo modele utaruzi ukacuyishyira mu bwenge ukacugira ati ntingenda be ino modele ko ndayishobora ukacuga umushona wisunze ya telefone.
Felicite Kamaliza asokoza abapfasoni ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba na wenyene hari ubuhinga bwo gusokoza abapfasoni avoma ku buhinga ngurukana bumenyi.
Ndashaka kuja kuri YouTube nkaca muri recherche nkandika imba nkeneye nka kwa feza manotere nkandika kwa faire matériel africaine c'est un handicap kwa faire matériel de mariage amazikaza aca nzandarondera rero iyo mbona ishimishije cyangwa igezweho yobera abakiriya banje kubye nanze ndayishoboje mu kiyanze ge nko mu rubanza abantu bose aza kuvuga ati umuntu araberewe nkaca nzandiyungura ubwenge rero.
Si byo gusa Felicite araranga ibyo akora akoresheje urubuga hwaniro WhatsApp mu kugurisha ibyo akora. Felicite Kamaliza amaze kubona kamaro kuri urubuga hwaniro mu mwuga wo gusokoza yifuza nawe kugira umurongo wiwe kuri YouTube kugira ngo ahacishe ibyo akora hanyuma tere imbere kurushaho.
Ndashaka kuzagisha kuri YouTube kuguruza channel yanjye kugira nze ndashiraho ibyo nkora hariho n'abakiriya mba nakoreye bintu byiza nk'abasokoje nk'abasuka bakabe abakiriya benshi baransaba gufotora amafoto yabo mba nashokoje nkabishyira ahantu ku buryo umukiriya aza akavuga ati ndabe ibyo washokoje abandi aca ndabimwereka. Ndafise umugambi ariko sindabishikako ariko ndafise umugambi mu minsi ya vuba.
Nzoyirata Donata nawe asanzwe akoresha telefone mu kubika kubikura no kurungika amafaranga ati ubu buhinga bufashije abatari bake kubaho. Uretse ico telefone nini ziramara irungu kandi zirungura ubwenge
naho wowe uri mu byiyumviro bitari byiza ushaka kuja ugasamara ikakungura utuntu kuri YouTube Facebook gutyo ukazora aba udukuru n'utubi. Hari gihe usanga ari ama group usanga ari mu byigwa kanaka ari nk'ivyukurikirana ugasanga uri kurabiraba ikigwa kanaka urahiravye urashobora kubona inyishu yacu ikoresheje na telefone.
Daniela Niteka umwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuhinga bijanye aradondagura tumwe mu turusho two gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi.
Sanga umuntu arashoboye kwiga umuntu arashobora kungura ubumenyi yaciye muri ubwo buryo atarinze kumbure gutanga umwanya munini n'uburyo bunini kugira ngo akore ivyo bikogwa. Hari ndetse n'abadandaza ugasanga bimwe mu byo bakora ari nk'ukurangura ari nk'ukugurisha ari nko gukora ibikogwa bitandukanye urabikoze uciye ku telefone bitagusavye yuko urinda gushika kure urinda gutama uruha ugasanga ivyo birakuvuniye urugendo kandi bitumye ucungura umwanya ubijanye no gukoresha ubwo buryo ugasanga ndetse hariho nabakora imigambi ahanini canke ibikorwa byo kwiteza imbere bihagaze kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi.
Mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi abakenyezi baremeza ko ubuhinga ngurukana bumenyi bufasha guhindura ukugena umurimyi canke umworozi yarasanzwe akora umwuga wiwe yahora yorora ku buhinga bwa kera agahinduka agakoresha ubuhinga bwa kijambere kandi umwimbu ukiyongera ariko basaba ko boronkaho bigira ubwo buryo aho barabira amareresi y'ukugene bikogwa handi. Abirimizi benshi rero usanga izo telefone nini atazo bafise na n'ibigo bikoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi bubegereye kugira ngo bashobore kuja kuvoma y'ubumenyi. Iyo rero ni ntambamye kuri benshi ngo bashikire ubwo buhinga ngurukana bumenyi mushobora guhindura ukugene basanzwe babayeho. Daniela Niteka umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo kumenyesha makuru n'ubuhinga bijanye amenyesha ko bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bagera ku bice by'ijana 21. Abakenyezi rero bakoresha ubwo buhinga mu Burundi ni bake cyane nk'uko bisanzwe bimeze ku isi.
Mfasa nko mu mwaka w'2016 bagira bati abakenyezi bari nyuma ku bice bishika kuri 23%. Muri uyu mwaka uheze w'2022 ubwo butandukane bwari bwagabanutse hari ubutandukane bugera nko ku 10%, bisigura yuko abakenyezi bataraja ku rugero rumwe rw'abagabo canke urugero rumwe rwo gukoresha ubwo buhinga.
Eka n'abakenyezi b'abahinga muri ibyo bisata baracari bake cyane, bikemezwa na Daniela Niteka.
Kindi kiboneka muri ibyo by'ubuhinga ngurukana bumenyi mu iterambere ryavyo nuko abakenyezi bakora mu buhinga bwo guteza imbere ibyo bisata, abo two kwita abaconcepteurs, abadeveloppeurs de contenu de logiciel, bakiri bake cyane ugereranije n'abagabo. Aha rero bikaboneka yuko usanga kumbure ko batiga ivyo bisata ngo babiteremwe imbere ngo babihimirizwemo, ugasanga babonetse ari bake cyane.
Beatrice Ndayishimiye umukenyezi w'imboneza mu ntara ya Makamba nawe remeza ko abakenyezi babiri imizi ari bake bashikiriwe n'ubwo buhinga kandi bwo bagirira akamaro kanini mu kurima no korora kijambere, mu kubika neza umwimbu, kuwuhingura no kuronka amasoko y'ibyo barimye.
Mu bakenyezi birimizi sikuri ubwo buhinga ntiburashika, uretse nuko bushika mu bakenyezi birimizi, abakenyezi bake ku ntabishure si bose barashikirwa n'ubwo buhinga, kuko ibyo bakoresha ntibarashobora bose kubironga, cyane cyane muri aya matelefone ngendanwa si bose badufise.
Abakenyezi rero barakwiye gutahura kuba ibintu byahindutse, ntibasamare canke bibaze ko telefone atacu zimaze, ahubwo boyishira mu bikoresho nkenegwa bituma umukenyezi atera imbere, kuko bitagenze uko iterambere rizobasiga nk'uko Barubike Marie Konsesa wo mu ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse abibona.
Turafise imigwi y'iterambere dukorana cyane abandi bose dusanzwe dukorana mu ntara cyangwa mu makomune cyangwa abakenyezi bakora urudandaza, no kuvuga yuko turashyiraho uburyo bwo guhanahana amakuru ku buryo inkuru umuntu ari mu Kirundo, umuntu ari Ngozi, umuntu ari mu Cyankuzo, umuntu ari Bujumbura aronka inkuru bitagoranye. Ivyo rero bishobokera abantu bakoresha nka WhatsApp.
Muri iryo shirahamwe Afrabo baratanguye kumenyereza abakenyezi gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu guhanahana amakuru no kwigishanya cyane cyane ku bakenyezi bakora urudandaza ndengambibe.
Twe turakorana n'abakenyezi bakora urudandaza njyagukambibe kugira ngo bashobore guhanahana neza ibidandaza, kugira ngo bashobore guhanahana neza amakuru. Turashyiraho amarezo ugasanga nk'abakenyezi dufate bo mu Gatumba afise ngene bavugana n'abakenyezi bakora urudandaza bawuvira, abakenyezi bo ku ruhande rwa Mabanda barafise ngene bavugana n'abandi bakenyezi b'i Tanzania kugira ngo bashobore guhanahana ibidandaza byoroshye.
Diane Ndose arongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi ati natwe nyene ntitwasigaye inyuma. Iryo shirahamwe ryaratanguye guhimiriza abamenyesha makuru b'abakenyezi gutanga canke kwakira amakuru babicishije ku mbuga hwaniro z'amaradiyo ibindi bimenyesha makuru. Abakenyezi bo mu gihugu hagati nabo bakarihirizwa ubwenge ku bijanye n'ukugene ubuhinga ngurukana bumenyi bukora kugira ngo ntibasigare inyuma mu iterambere.
Ano hagati mu gihugu mbere ni kuvuga hacacamo nuko n'abakenyezi mu isanzwe babiri imitsi biga gusoma no kwandika, sinovuga ngo gusoma no kwandika gusa ahubwo no kwiga baka nabo baba bacirije amashuri hagati, bamwe bahereza mu mwaka w'icyenda baba bigeme se bakagira amahugurwa bagakarishirizwa genge nibakoresha gusa nk'amatelefone kugira abatelefone gusa, ariko bamenye kujya kuri izo mbuga bamenye ibihakoregwa.
Ibyo bizotuma buguruka amaso bamenye ahari amasoko y'ibyo bimbura canke bahingura haba mu gihugu canke hanze yacu. Urongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi Diane Ndose asaba leta kugwiza umuyaga nkuba kuko ubwo buhinga busaba ko abantu baba bafise umuyaga nkuba. Nayo Beatrice Ndayishimiye umukenyezi Imboneza Imakamba asaba indongozi guhimiriza abakenyezi kugira ngo batahure akamaro ko gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi.
buke nsindongozi z'abakenyezi gusa nuko ari umuso w'abakenyezi ariko indongozi nka zose n'abashenga ntaye bagahimiriza bakadufasha kugira plaidoyer ubuvugizi no lobbying no ivuga ko gucengetera kuri barya bashobora kudushikanira ubuhengagurukana bumenyi na cyane cyane ku bakenyezi birimize kimwe mu gushiramwo amazu ajya kwigishirizamwo ubuhengagurukana bumenyi ku bakenyezi kubushira hafi yabo
abo bakenyezi bose barafise ariko icizere ko bizohinduka buke buke ubuhinga ngurukana bumenyi bugashikira abakenyezi ari benshi ibyo babibonera ku bwinshi bw'abigeme bariko barahurumbira ibisata byigisha ubwo buhinga
Thierry Vandayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru niwe uduce dusozera ko ibintu biganiwe n'amakuru vy'ino mugoroba kuri mikro ya Lidiane ni nahazwe na Diatta muhinga bw'ivyuma na ingenieur ba